iyi ni Radyo Özgürlük Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo kiza kuri mwe mwese, muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma, wayikaze muri aya makuru. Mu Burundi abarimu bagera ku 5,000 ntibahembwe umushahara wabo w'ukwezi kwa karindwi.
None twebwe ntitwaba turi abana ba Leta, ntitura abakozi bayo, kubera iki natwe batotutunganiza kugira twirinde kwitwa abahemu mu mibano aho tubaye.
Uyu ni umwe mu barimu bahuye n'icyo kibazo. Muri Niger, igisirikare cyafunze ingendo zose zo mu kirere hagati aho Mali na Burkina Faso ejo kuwa mbere, byohereje ababihagarariye mu rwego rwo kwerekana ko bishyigikiye ubutegetsi. Naho Yohan Branco, umunyamategeko wunganira umunyapolitiki Osman Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal, yarekuwe nyuma yo gutanga ingwate. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ku cyumweru yatangaje ko ubwicanyi n'imvururu bikomeje mu ntara ya Amhara muri Ethiopia bibangamiye itango ry'imfashanyo zigenewe abaturage. Yasabye ko amahoro agaruka mu gihugu nta mananiza. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Ku munsi w'Imana urangiye, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus aturuka muri Ethiopia yaratangaje ko gushikana ifashanyo mu ntara ya Amhara bitoroshe kubera amabarabara yazibiwe, uburyo bwo guhanahana amakuru biciye ku mbuga ngurukana bumenyi nabwo bwahagaritswe. Ghebreyesus yasavye ko amayira n'amabarabara agana intara ya Amhara yokugurugwa, ibibanza bijejwe amagara y'abantu bigakingirwa kugira ishyirahamwe OMS nabo rikorana bashobore kubandanya gukorera muri iyo ntara. Yongeye asaba ko amahoro agaruka muri iyo ntara. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, abagwanyi bashira imbere inyungu zabo mu bwoko bw'Abamhara bazwi ku izina rya Fano nibo bagenzura ibisagara bitatu bikomeye byo muri Ethiopia bya Lalibela, Gondar na Desi, byatangajwe n'ababa muri ivyo bisagara. Mu gihatangwano n'imishyamirano bishasha byatangajwe mu gisagara cya Lalibela, ababa mu bisagara bya Gondar na Bahirdar, umugwa mukuru w'intara ya Amhara, batangaje ko bumvise inkoho zasana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye. Ingwano hagati y'abagwanyi bo mu ntara ya Amhara n'igisirikare cya Leta isubiye kwaduka amezi 9 gusa inyuma y'uko intambara mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye. Abagwanyi b'Abamhara baragize uruhara muri iyo ngwano. Leta y'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye yaratangaje ko yahagaritse abantu bafise uruhara mu bibazo by'umutekano muke urangwa mu ntara ya Amhara. Hari nyuma y'uko afashe ingingo zo mu bihe bidasanzwe muri iyo ntara umunsi umwe w'imbere yaho.
Yohan Branco, umunyamategeko wunganira umunyapolitiki Osman Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal, yarekuwe n'umucamanza nyuma y'uko atanga ingwate. Iyo nkuru yatangajwe ejo ku wa mbere na minisitiri w'ubutabera muri icyo gihugu. Fidel Niyongabo arakomeza.
Umushikiranganji w'ubutungane wa Senegal Ismaila Madio Fall yabwiye abamenyeshamakuru k'umucamanza yemeje ivyaha vyagirijwe Branco, yamara mu nyuma acaramurekura abanje gutanga ingwati. Yarongeye avuga ko sentare yafashe ingingo y'uko ubutungane bumukurikiranira hafi. Branco yagirizwa ivyaha vy'iterabwoba vyo gukorana n'abandi mu ntumbero yo gukora ivyaha hamwe n'ivyaha vyo kugeramira umutekano w'igihugu. Ivyo vyaha bisa n'ivyuwo aburanira Usman Sonko yagirijwe. Sonko ari mu munyororo inyuma y'uko yagirijwe ko yatanguye imigumuko. Avuga ko ivyo vyaha bifatiye ku mpamvu za politiki. Umucamanza wa Branco, Robin Bensar, yateye ivyatsi uwaburanira yagirizwa. Yavuze ko ari akigoro ko kumunumya mu mwuga wiwe. Abategetsi ba Senegal basohoye umutahe wo guhagarika Branco mu kwezi guheze inyuma y'uko aserutse mu bitari vyitezwe mu kiganiro ababuranira Usman Sonko bariko baha abamenyeshamakuru ku mwa mukuru wa Senegal, Dakar.
Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa CEDEAO w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika w'uburengerazuba ku wa kane bazakora inama yo kwiga ku kibazo cya Niger. Diane Ninahazwe nibyo atubwira.
Umuvugizi wa CEDEAO Emos Lungu yavuze ko inama yo kuwa kane izobera Abuja ku murwa mukuru wa Nigeria ari icicaro gikuru c'iryo shirahamwe. Nta rutonde rw'ibizovugirwa muri iyo nama CEDEAO yasohoye. Gusa amasoko y'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo yemeza ko iryo shirahamwe ryoba ryabaye rirabangira gukoresha inguvu za gisirikare nk'uko ryari ryakangishije kubikora ubutegetsi budasubijwe President Mohamed Bazoum. hagataho abatembagaje ubutegetsi bwa Niger bugaye ibirere by'ico gihugu nta ndege udandaje nimwe yahagurukiye canke ngo ihahagurukire mu itangazo umwe mubazi imbere mu batembagaje ubutegetsi bwa Niger yasomeye kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko inzego z'umutekano zibifashijwemo n'abanyagihugu biteguriye kurwanira no gukingira igihugu cyabo.
Urakoze Diane. Sudani ihanganye n'ingaruka y'imvura nyinshi yasenye amazarenga 560 ni imvurije yongera ku bindi bibazo birimo iby'intambara imaze igihe muri icyo gihugu. Diane nini nahazwe arakomeza.
Imvura yaguye muri Sudani yabangamiye uraruko bw'ico gihugu ni gice ubundi cahoze kirangwamwo ubugaragwa ariko muri no myaka 5 iheze kikaba kimaze iminsi kivugwamwo imvura nyinshi. Ishami rya ONU gitamagara abantu kwisi OMS mu mfunyapfunyo ryagabishije ko imyuzure y'imvura hamwe n'iterwa n'ibibomoke vyatewe n'intambara imaze igihe muri ico gihugu ishobora gutuma haduka ibiza birimwo malaria, korera n'agasama. Mu gihe ishami rya ONU gitamagara abantu kwisi OMS yemeza ko hari uburere bumaze kubonekamwo korera n'agasama, ibice 80% vy'ibitaro ntibiriko birakora kubera intambara. Bike mu bitaro bigikora navyo akatari gake bigabwa ko ibitero ibindi bigasahugwa nk'uko OMS bandanya kubivuga. Imvura yaguye muri Sudani ije isongera isibe intambara n'ubu itaracureha muri ico gihugu. Abanyagihugu bari Khartoum babwitorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko ibisasu birimo za roketi byumvikanye mu gatondo kuno wa mbere mu makartie abamwo abanyagihugu benshi.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Tunisia, abategetsi bavuga ko ejo kuwa mbere habonetse indi mirambo 7 y'abagaragara ko arabimukira barohamye mu nyanja ya Mediterane yegereye icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Ivyo vyatumye igitigiri cabemejwe ko bapfuye gishika kuri 11 irengero ry'abantu 44 ritamenyekana mu gihe abantu babiri gusa aribo batabawe. Abategetsi ba Tunisia ku munsi w'Imana urangiye batangaje ko abimukira bari mu bwato bwazamye mu mazi y'ibahari Mediterane yegeye izinga rya Kerkena riri hafi y'igisagara cya Sfax. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku ya 20 y'ukwezi kw'indwi, abajejwe gucungera imbibe zo mu mazi za Tunisia batoye ibiziga by'abantu 91 basomye nturi mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye Tunisia. Ni igitegeri kitari bwibonekeze imbere yaho. Tunisia ihanganye muri uyu mwaka n'ibitegeri bitari bwaboneke vya bimukira hamwe n'impanuka ziba katari gake z'ubwato abimukira baba bariko batera bagana igihugu c'Ubutaliyano baba barimwo. Tunisia yarasubiriye Libya mu kuba ikibanza gikomeye mu karere abimukira baba bahunze ubukene n'intambara muri Afrika no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi bakoresha mu gihe baba bariko baja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ku mugabane w'Uburaya.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudusange no kuri WSHT radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigayeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahamije icyemezo cyafashwe n'urugereko rwa mbere ko Kabuga atazakomeza kuburana kubera uburwayi. Temistio Kremutijima nibyo atubwira.
Ubujurire muri uru rubanza bwari bwatanzwe n'ababuranyi bombi, ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa Kabuga. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cyafashwe n'abacamanza ko Kabuga atagishoboye kuburanishwa ku mpamvu z'uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dimensiya byemejwe n'inzobere z'abaganga ko afite. Ni mu gihe abunganira Kabuga nabo bari bajuriye icyemezo cy'abacamanza cyanzuraga ko Bwana Kabuga yaburanishwa hakoreshejwe ubundi buryo bujya gusa neza nk'urubanza ariko ntiyabeho guhamwa ibyaha. Inteko igizwe n'abacamanza bane b'urugereko rw'ubujurire ku bijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha yanzuye ko nta shingiro bufite. Ibyo inteko yabishingiye ku kuba mu bujurire bwabwo ubushinjacyaha bwarananiwe kugaragaza ko urwego rwafashe iki cyemezo rwaba rwarakoresheje ihame ry'amategeko ritari ryo cyangwa se ngo bugaragaze ko hari aho rwibeshye mu gusuzuma ibimenyetso ubwo rwanzuraga ko Kabuga atagishoboye kuburana. Kubunganira Kabuga, abacamanza bo mu rugereko rw'ubujurire bahaye ishingiro ubujurire bwabo. Mu cyemezo cyabo bavuze ko basanze haba muri stati ishyiraho urugereko rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yewe no mu manza zaciwe na rwo mbere cyangwa si zaciwe n'inkiko rwasimbuye ntateganyijwe ku buryo bujya gusa nk'urubanza bwakwifashishwa mu cyimbo cy'urubanza nyirizina nk'uko abacamanza b'urugereko rwa mbere bari babyanzuye. bityo urugereko rw'ubujurire rusanga ibigize ubwo buryo bw'imiburanishirize binyuranya n'ibiteganywa na stati byemerewe ababuranishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ku bw'ibyo abacamanza b'urugereko rw'ubujurire mu cyemezo cyabo bakavuga ko basanze mu guhitamo ubu buryo urugereko rwa mbere rwarakoresheje ububasha rudahabwa na stati igenga urwego. Ibyo bikaba bigize ikosa ryo mu rwego rw'amategeko, ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyo gukoresha uburyo bujya gusa nk'urubanza mu kuburanisha Felicien Kabuga urugereko rw'ubujurire rugitesheje agaciro. Urugereko rw'ubujurire rwafashe icyemezo cyo kohereza iki kibazo mu rwego rwa mbere rwari rwaburanishije uru rubanza ruruha amabwiriza yo guhagarika imirimo mu gihe kitazwi kubera ko Bwana Kabuga atagishoboye kuburana. Urugereko rw'ubujurire kandi rwategetse inteko ya mbere yaburanishije uru rubanza gusuzuma vuba mu bushishozi ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya Bwana Kabuga. Urugereko rw'ubujurire rwavuze ko mu kugera kuri iki cyemezo rwazirikanye ku inyungu z'umuryango mpuzamahanga mu kuburanisha abantu baregwa ibyaha bikomeye by'ihonyorwa ry'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu rigomba guhuzwa n'uburenganzira bw'ibanze bw'uregwa. Rugasanga kandi iryo huza rigomba kugerwaho hagendewe ku biteganyijwe mu nshingano z'urwego. Urugereko rw'ubujurire rwanavuze ko mu gufata icyemezo cyarwo rwanazirikanaga kubazize ibyaha Kabuga aregwa ndetse n'ababirokotse bategereje igihe kirekire ko ubutabera butangwa, kandi ko kutabasha kurangiza amaburanisha muri uru rubanza kubera ikibazo cy'ubuzima bwa Kabuga bibabaje. Icyakora uru rugereko rukavuga ko ubutabera bubasha gutangwa gusa binyuze mu manza ziboneye kandi ziburanishijwe hubahirizwa uburenganzira bwuzuye bw'uregwa nk'uko biteganyijwe muri sitati igenga urwego. Nibutsa ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ari bwo urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwanzuye ko Kabuga atagishoboye kuburana. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kumva mu rukiko inzobere eshatu z'abaganga zakoreye Kabuga isuzuma buzima zikagaragaza ko afite uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dementia. Izo nzobere zabwiye urukiko ko nta mahirwe ariko Kabuga yazoroherwa ko ahubwo uburwayi bwe bugenda burushaho kwiyongera uko iminsi ishira.
Dukomereze mu Rwanda, hari urubyiruko rwibumbuye muri koperative ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Urwo rubyiruko ruvuga ko rwabikoze rugambiriye guhangana n'ikibazo kitoroshye cy'ibura ry'ibiryo by'amatungo. Eric Bagirubusa yabasuye.
Karabwiye hatutegura ubwatsi bw'amatungo dukoresheje ibinyampeke. Aha rero mbere na mbere nyine turabanza tugategura imbuto yacu tukazitoranya ku buryo
turi ku musozi wa Kageyo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ahazwi nko ku Iperu hafi y'urwunge rw'amashuri ya Kageyo. Umwari Debora Tuyishime ni agronome ukurikirana iby'ikoranabuhanga ritegura ubwatsi bw'amatungo ryifashishije ibinyampeke bakabikorera ku musozi batarinze kubitaba mu butaka. Ni ikoranabuhanga rihuza urugiruko rw'abagera kuri 12 muri koperative Ruhimbi Kageyo.
Twicyo dukora turagikizinga uko nguko kirazingika tukazinga ubundi twarangiza tugashyira mu mufuka usa neza ufite mishashi imbere kugira ngo twizere isuku y'ubu bwatsi bwacu.
Witegerejeho bakoreshereza ikoranabuhanga ni ku buso bwa metero 7 z'ubuhagarike na metero 11 z'ubugari. Winjiye hateganijwe mu guhingaho ubwatsi n'imbaho wubatse mu tuetajeri tugerekeranye inshuro enye. Agronome Tuyishime yabwijwe irya Amerika ko haba hasarura ubwatsi bupima toni 29 nyuma y'icyumweru. Ibinyampeke bakoresha ni ingano, ibigori, amasaka n'uburo. Biboneka ko babanza koza intete bakazisukura bakazigenera iminsi yo kuzibika zikamera. Nyuma y'icyumweru Agronome Tuyishime yabwijwe irya Amerika ko ubwatsi buba bufite byibura santimetero 7 ari nabwo aborozi babugaburira amatungo. Ni ikoranabuhanga rishya mu Rwanda ku buryo aborozi batangiye baseta ibirenge mu kurigana nk'uko Agronome Tuyishime yabibwijwe irya Amerika.
Mbere na mbere nabwo aborozi babyumvaga kuko iyi tekinoloji ni nshya mu Rwanda, na nubwo ari azi ko wahinga amatungo yatungwa n'ibigusa n'ubwatsi, ariko ubu ngubu bamaze kumenyera bitewe n'impinduka bagiye babona n'ibwiza bwabyo.
Ubu bwatsi bw'amatungo buba buri mu dusanduku dukozwe mu butare bwa aluminiyumu, kamwe bagashyiraho ikirere n'igice cy'imbuto zatangiye kumera. Nk'imbuto y'ibigori nyuma y'icyumweru biba byabaye ibiro 15, naho ku ngano zigapima ibiro 12 nk'uko ubuyobozi bwa koperative Ruhimbo Kageyo bwabidusobanuriye. Witegereje ubu bwatsi hejuru buratoshye, wareba agasanduku buteretseho ukabona bufite imizi myinshi yereruka ifatanye kandi bukiri ku ntete. Ni nayo ntandaro yo kwiyongera kw'ibiro. Kubusarura bisaba kubuhera ruhande nk'abazinga ikizingo, nta gisigara ku gasanduku gafatwa nk'umurima kandi amatungo abirya byose nta gisigaye. Mu kiganiro na Bwana Jackson Karara, perezida wa koperative Ruhimbi Kageyo, yatubwiye ko mu kwisungira ikoranabuhanga bari bagamije guhangana n'ibura ry'ibiribwa by'amatungo mu borozi.
Iraza gukemura cya kibazo cyo kibura ry'ubwatsi mu gihe cy'izuba no mu bihe byose umuturage afite ubutaka butoya yo guhingamo.
Agronome Tuishima avuga ko ubwatsi bukungahaye ku ntungamubiri gusa busaba kwitwararika mu masuku yabwo kugira ngo budapfa bukagira ingaruka ku matungo. Nko kubusarura bisaba kubushyira mu mufuka urimo isashi. Avuga ko mu gukoresha ubu bwatsi ari akarusho cyane ku borozi.
Ikindi nuko mu guhenduka kwabyo niyo umworozi abona ikintu kimuhendukiye na bya bindi akabona nutse n'umusaruro hari inyungu wazakira bitewe n'ibyo yakoresheje bicye ariko abona umusaruro mwinshi.
Iyi koperative y'urubyiruko yatangiye igemurira ubwatsi aborozi mu karere ka Gicumbi ikoreramo. Magingo yemeza ko imaze kugera mu turere dutandatu twa Muhanga, Kayonza, Rwamagana, Nyagatare, Kamonyi na Gicumbi. Madamu Julienne Mushimiyimana wo mu karere ka Gicumbi n'umworozi w'inka mu buryo bw'umwuga. Nyuma yo kurangiza amashuri ya kaminuza yahisemo kwiyegurira ubworozi. Inka zazigaburira kuri ubu bwatsi buboneka mu nzira z'ikoranabuhanga.
Buriya bwatsi iyo buzihaye rwose ku nk'ikamwa ukaba wayihaye ibintu byose nyine bivanze na biriya byatsi birimo umukamo ndumugabo wo kubihamya pe. Ubwo rero ngiye rwose ndavuga ibyanjye nuko nabibonye mu musaruro.
Ikiguzi kuri ubu bwatsi bw'amatungo nacyo ni kiri hejuru bagiranije n'ibindi biryo byo mu nganda. Ikiro cyabwo n'amafaranga 120 mu gihe nko ku biryo by'ingurube bikorwa n'inganda kiri hejuru ya 450. Ubu bwatsi buribwa n'inkwavu, inkoko, ihene, intama, ingurube n'inka. Ku kijyanye n'imyunyungugu, igihingwa cyakura mu butaka, abakoresha iri koranabuhanga bemeza ko ibinyampeke byifitemo umwihariko. Bwana Kararu kuri koperative Ruhimbi Kagejo avuga ko kubuso bahingaho ubu bwatsi ari umworozi ubyikorera ku giti cye ashobora kugaburira inka zigera mu 1000. Ahafatira ku nka yapima ibiro 300 kuko bagabura 10% uhereye ku biro by'itungo. Uretse kuba iri koranabuhanga ryungura barikora n'aborozi, ryanahinduye ubuzima bamwe mu batuye muri aka gace rikoreramo. Janete Nikuze ni umuhinzi wabonaga akazi kamwinjiriza amafaranga bimugoye.
Bitewe nuko naje muri iyi koperative Uruhimbi, nabigiriyemo inyungu n'amahirwe menshi. Kuko inyungu ya mbere mvuga ni amafaranga abasha kugira ikintu amarira. Ikindi navuga nabikuyemo n'ubumenyi kuko akenshi baba babikora ndi kureba kandi n'amahugurwa nanjye nayabonyeho.
Uyobora iyi koperative avuga ko bayitangije nyuma yo gusoza amasomo ya kaminuza. Igitekerezo bakirahuye kuri murandasi niko gukora ingendo shuri mu gihugu cya Kenya basanzwe barikoresha. Gusa biboneka ko igihe baramuka babonye babagana mu buryo bwagutse kubabonera ubwatsi bw'amatungo yabo nabo byabasaba izindi ngufu zidasanzwe zo kwagura ibi bikorwa byabo. Ni mu gihe mu Rwanda hirya no hino hakomeza kuzamuka amarira mu borozi bataka ko ibiryo by'amatungo bibabereye ingume. Bagira usajwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuje mu Burundi ahabarimo bagera ku 5,000 batahembwe umushahara wabo w'ukwezi kwa 7. Ministeri y'abakozi ba leta muri icyo gihugu ntabisobanura itanga kuri impamvu. Eloge Wilikaneza arakomeza inkuru.
Abigisha bisanzwe batahembwe nabo mu ntara zose 18 zigize Burundi. Amasoko y'ijwi rya Amerika y'umushikiranganje mw'indero n'ubwo abakozi ba leta yatubwiye ko bose hamwe ari 518. Gusa ntiyatubwiye imvo zatumye umushahara wabo utaboneka. Umwarimu wari mu baroye kuraba ku makonti bataha imvumure. Afite impungenge zifatiye ahanini ku bintu bibiri: ukuntu azogura ibikoresho by'abana biwe mu gihe umwaka w'ishure uzotangura mu kwezi kw'icyenda kuza, n'ingene azobikika mu kuriha uwapangiye inzu hejuru y'ubuzima buzimbye. Ntiyashimye ku mwidondoro w'iwe kana kubera sanga iki kibazo gishobora kumugira kwingaruka mu kazi mu minsi za
muravye. Kugene ibiciro by'ibifungurwa ni ikintu cyose biguma bitera bizimba. Nk'ubu turafise abana tegezwa gutangira amashuri nk'ikaye impapuro 100 ubigeze ku 2005 amashuri ataranatangira. Kuba tutamaze kuba twarahembwe rero duca tubona ko igihe amashuri azova hatangira tuzovaho abana bacu bataja kwiga. Ikindi kigeretsweho bamwe bamwe dusanzwe tuba mu nzu dupanze be n'amazu gushika n'isaha bariko baratwirukana kuko bamaze kubona ukwezi guheza ati ntimuduhaye amafaranga, bacavuga ati mudusokere mu mazu. Kandi murazi yuko ubu buzima ikintu cyose umuntu akoresha amafaranga. Tumaze rero kuba tutahembwe twabonye ko ubuzima buhagaze kuko abantu ubu ntibafungura, natwebwe abantu tuba dufite nk'ubudeni baca basigara babona ko turi abahemu.
Abayobozi b'amashuri bahawe kugera ku itariki ya 10 ku kwezi k'8 kugira babe bagize intonde z'abarimu bose batahembwe. Umugabo basaba kubishyira mu bangutsi.
None twebwe ntitwaba turi abana ba leta, ntituri abakozi bayo kubera iki natwe batotutunganiza kugira twirinde kwitwa abahemu mu mibano aho tubaye. Yabariko baragira izo ntonde icyo tubasaba, twobasaba yuko bogerageza bagashyira mwakigoro baka zinyarutsa zigashika muri fongi so publika yakiri kare kujyana twibareko duhereza amafaranga kuko mu gihe bo kumbere hari gihe baba barose udufaranga twabaka bahembwe ntibashobora kumenya yuko abandi tubabaye tumerewe nabi nico gituma natwe ko basaba ko bogerageza izo ntonde bakazinyarutsa bakabyitwara bakumva kare nkabo nabo nyene bo babari mu bwo buzima bari mu situation batashoboye kohembwa kuko ntibaboronka ibyo bagaburira abantu
umwigisha wundi we yababazwa no kubona ndufaranga yahora yemerewe gusaba nk'akadeni ko kumushahara de couvert mu gifaransa ahemberwa baranse kukamuha nabo nyene ntiyashimye kwamenyekana umwidondoro
mu ntango tukazi 18 naragiye aho nsanze mpemberwa muri kopeke abakozi bajejwe bacavuga yuko ku kwezi ntahembwe hanyuma naratangaye kubona nanje ntahembwe kandi ndi umwigisha asanzwe ariko kivi tubayeho nabi cyane kubera yuko hajye umuntu atahembwe acaja mu tudeni kuca sanga dutunze imiryango mwa kinoge usanga n'ibiciro ku masoko byarazimbye cyumva yuko tubayeho nabi kindi nacho cyadutangaje nuko nanagiye no muri aho nsanzwe mpembe kwa kugira ngo saba kadi kuvera baratwima cha bitangaza yuko mengo ntago turabakozi ba leta kandi dusanzwe dukorera igihugu
yemeza ko imibereho igiye kuba mibi cyane kuri we nabiwe
no kuvuga ikiriko kirahinduka ni imibereho mvuga ko nari nsanzwe mbayeho imibereho ici hinduka kuko ku isoko simba nkironka ico njanayo igaca bituma umuryango wanje ucubaho nabi ico nosaba leta nuko yo dutunganiriza kugira ngo natwe tuje mu buzima ubwabandi babayemo
ikibazo cy'imishahara kije mu gihe abarimu bariko barasabwa gutanga intererano mu kigaga kijejwe inyubako zabo fle ubu kigiye kugurura inzu y'ukugurana na ikora nk'ibanki Victor Ndabaniwe umukuru w'icyo kigega
ukwinjira muri microfinance sitegeko kubari basanzwe abanwanyi ba fondation hazokwinjiramwo ababishaka amategeko agenga amasosiete cooperative leta yadushiriyeho ntategeko umuntu kwinjira muri cooperative ku ngufu iyi microfinance ni societe cooperative uzoyinjiramwo nuwo muntu wese w'umwigisha abyifuza ku bugombe bwiwe yemeye kuzuza fiche yagenewe kwinjira akemera no gutanga umutahe usabwa umutahe wibanze watanzwe na leta n'amasendika n'abarimu babyifuza utanzwe n'ikigo fle
sendika z'abarimu kugera ubu ntiziraga icyo zishikirije kuri iki kibazo izi ngorane zo kudahembwa ku barimu barenga 5000 zije kandi mu gihe kuva mu kwezi kw'indwi nyene zadutsemwo leta yatanguye guhemba abakozi bayo hisunzwe politike yo kunganisha imishahara abavugizi b'ubushikiranganji bw'indero n'abakozi ba leta ntibari hafi kugira bishure ku bibazo by'ijwi rya Amerika ariko amasoko yacu mu ntara zitandukanye yemereye ijwi rya Amerika ko abayobozi bariko barakora intonde vyihuse bonako bamwe muri bo nabo nyene batakubisarura bwe agahembo kukwezi guheze eka n'abayobozi b'indero ku nzego z'intara batashimye ko tubavuga bemeje ko bariko barakira abarimu bose barenganijwe ikindi twamenye nuko hari n'abarimu baroye mu karuhuko k'izabukuru bataronsa agashahara kukwezi kw'indwi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Leta ya Tanzania iraburira abarundi bahungiye muri icyo gihugu mu nkambi ya Ndutana Nyarugusuko iri mu bihe bikomeye by'ubukene bw'amafaranga akeneye mu gukemura ibibazo impunzi zihura nabyo bityo zimwe mu mfashanyo zirimo ubuvuzi n'ibikoresho by'amashuri bizagabanywa cyane James Jovin nibyo atubwira
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Sudi Makibasi niwe yashikirije icyo kibazo mu nama yo guhimiriza impunzi gutaha yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa Mungu gusa ntiyashize ku mugaragaro bitigira ibyo amafaranga akenewe bwana Makibasi yavuze ko ubukene bw'amafaranga yo gufasha impunzi buvana n'ikibazo cy'umugera COVID-19 intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine intambara ikomeje kuba mu gihugu cya Sudan ani hamwe n'impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cha Tanzania muri iki gihe
ndugu zangu wakimbizi naomba mwelewe kwamba kwa sasa tuna hali mbaya ya fedha za kuendeshea au kuhudumia wakimbizi nchini Tanzania
chotisa nje impunzi nagomba ndabwire ko turi mu bihe bibi na cyane cyane z'amahera yo gufasha mu kubandana gufasha impunzi muri Tanzania
Naliweka wazi hili kwa sababu kuna huduma ambazo ni muhimu sana kama afya zitakwenda kuathirika vibaya.
Ndabivuze ku mugaragaro kubera yuko hari fashanyo zaura zitangwa zigiye kugira ingorane cyane nk'akarorero ifashanyo zijanye n'ibyamagara y'abantu ubuvuzi.
umutegarugori Mbarushimana Karinia umunyamabanga ntayegezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano niwe yaserukiye leta y'u Burundi muri izo nama zimaze iminsi ziba. Uwo muyobozi yavuze ko leta y'u Burundi yaje gukebura impunzi kugira zitahe kubaka igihugu cyabo. Gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zabyakiriye mu byiyumviro bitandukanye zemeza ko atakintu gifise intango kitagira amaherezo mu gihe buri muntu afise icyo yahunze.
Nta kintu kigira intango ngo kiburi herezo. Gutaha umuntu abyiyumvisemo utaha nibyo. Kuko kira muntu kuba yarahunze afise icyo yahunze. Hariyo abantu bahunze intambara.
Kandi naho mutari kuza twari kuza ariko rero ikibazo tugira hariho uvuze ngo ngaho turabanye politiki oya turabanye politiki b'inzara nta politiki y'inkondo ufise twebwe cyangwa ngo tugwane oya turafise politiki y'inzara mu gihe twumva mu Burundi bica bigacika inzara tukibaza ingene tuzobaho.
Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi biyandikishije ku bushake bwabo kirabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Hafi impunzi 385 batahukanwa burindwi. Ibitigiri bya nyuma byatanzwe na Seri ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Nduta ari 76,450 naho mu nkambi ya Nyarugusu hasigayemo impunzi z'abarundi 49,989 gusa. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo na hato yasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, is the African beauty, yeah, hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other can.
cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact that cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty.